Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese namwe yakunze Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inama mpuzamakungu ijejwe umutekano yarafashe icyemezo iyi nimero 2431 mu mwaka w'2018 kivuga ko ingabo z'ibihugu byo muri Afrika zicungira umutekano mu gihugu cya Somalia zigiye kugabanywa buhoro buhoro gushika zose zitahukanywe mu mpera y'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2021 aho bitekanijwe ko ingabo z'igihugu cya Somalia arizo zizoca zishikira icese gikorwa cyo gucungera umutekano w'igihugu mu gihe ariko byari byitezwe ko muri mugambi wo kugabanya inteko zicungera umutekano mu cyo gihugu hari gutangura gutahukanwa abasirikare 1000 mu basirikare bose bo mu bihugu bya Afrika bacungira umutekano ngiye cyo Burundi cyaciye kimenyeshwa kwizo ngabo zose zizova mu ngabo zacu. Iyo ngingo rero yarashavuje abategetsi b'u Burundi ku buryo baciye batangaza ko batayemeye maze batangura kubuza gutahuka abasirikare bari bahawe gushaka kwigenekezo ya 28 y'ukwezi kwa kabiri kugira ngo babe bafashe indege batahukana. Mu nyuma ariko leta y'u Burundi yavuye isubira ko ari naco gituma amakuru ariko atangazwa avuga ko abasirikare 600 bari basigaye ku basirikare 1000 bashaka gutahuka igihe icyo cyose. Muri iki gihe kandi igihugu cy'u Burundi gisaba ko hotunganywa inama nkuru y'abakuru b'ibihugu bya Afrika yo kwihweza icyo kibazo cigabanywa ry'abasirikare b'Abarundi. Mbega ikintu coba caratumye abasirikare bagabanijwe mu nteko za AMISOM abasirikare b'Abarundi gusa kandi mu gushikiriza ico cifuzo mu ntango ibihugu byose bifise inteko zicungera umutekano mu gihugu cya Somalia birimo Burundi, Kenya, Uganda, Ethiopia na Djibouti byari byaramenyeshejwe iyo ngingo n'ikihe. Mbega ishyirahamwe rya Afrika rirakwiye kwisubira ko kuri iyo ngingo. Ivyo rero ni bimwe mu bibazo tugiye kuyagana abatumire bacu muri gitondo turi kumwe bwa mbere na mbere na ambasaderi Gamariel Ndiruzaniye yahoze aserukira Burundi muri ONU yarabaye kandi umushikiranganji yajejwe indero muri Beneza. Ambasaderi Ndiruzaniye murakoze
na mahoro.
Yego, me turi kumwe kandi na ambasaderi Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscow mu gihugu cy'u Rusiya. Bizimana yahoze kandi aserukira Burundi mu gihugu cy'Ubudagi. Mwiriwe neza ambasaderi Bizimana.
Mwiriwe neza kandi ndahaye mwiriwe ambasaderi Ndaruzaniye hamwe n'abatwumviriza bose.
Murakomeye rero hamwe.
Yego na mahoro.
Yego. Reka dutangure kuri mwiriwe ambasaderi Gamariel Ndaruzaniye. Ingingo yo gutahukana abasirikare b'Abarundi 1000 mwayakiriye gute? Hari abavuga ko byari kumvikana iyo icyo gitegeko cyose kiva mu nteko z'ibihugu byose bya Afrika bifite abasirikare mu gihugu cya Somalia.
Nagomba kubashimira ubwa mbere ko mwantumiye muri kinyanyiro nkabonera akanya ko kuramutsa amashyira na ambasaderi Edouard Bizimana tutamaze kumenyerana. Ariko
mwiriwe neza.
Mwiriwe neza ambasaderi. Ikibazo mu gihe no munsi mugabo sinzi ko nza kuronka inyishu zihambaye kuko mu ntagamarara mwashikirije mwavuze ingingo yafashwe muri konsel d'ecrite ya ONU hanyuma mu nyuma agakurikira ingingo yafashwe na konsel de paix securitaire ya Kenya yo gutora abantu 1000 bataha mu basirikare b'Abarundi gusa. ariko ndi mwashobye gushika ku gituma bapagize ngingo iho rero byakongoya gukora kuko nibaza yuko bagize ikintu bita note verbal kimenyesha iyo ngingo yafashwe a kumbure bakaronka inyishu icyantangaje gusa nuko hagiye kuba guteranya amajambo bikomeye umunsi batanguye kubatahana ariko nategereye neza cyatumye imbere y'uko bataha ko haba imyumvikano babaze igituma byabaye rero nabyumvise nko kumenga igihugu kuko igihugu cyane bageze gutaha niho haba inama zihambaye zivuga ko batabishaka icyo rero sinategereye neza ingene bavuganye na UAFITENE mu nyuma ariko ibyo numvise ndi ko ari byo UAFITENE ivuga yuko abo basigaye bazaza gutanga uko bari babyandikiwe igihe aho bigeze mugabo icyo notikiriza ni uko ari leta y'u Burundi ari UAFITENE biragoye yuko haba impari ndende ku bantu bashyira igihumbi kumbure kuko bavuze yuko ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu abo bantu batazaba bacanditswe ku ngabo za UAFITENE ziri muri Somali none bazoba bari hehe none bazobaho gute none ibikurikira byabo ni ibihe ese ndabibona neza byari kuba byiza kumvise umutegetsi w'u Burundi cyangwa iwo muri UA
icyo ni kibazo gihambaye cyane bose mubajije ikibazo cyaho abasirikare bo bari natwe ayo makuru gushika ubuye ntayo dufise ariko ku bwanyu ikibazo nabaje ubwa mbere mwakiriye gute hariho abavuga ko abo basirikare bari kuva mu bihugu byose kubona bavuye mu gihugu kimwe mwebwe ku bwanyu muzi ngede ayo mashyirahamwe akora mwabyakiriye gute mukane gato
icyo ntumva ni uko bagira hari bamwe bavuze mugabo biranditse izo byanditse niko kibidashyikiriza abantu uyu yari abyanditse uburundi burandika nabo mu nyuma nizo dukwiye gufatira ko ntitwumvire kubyo abantu bavuga kuko ni ubuzima bw'abantu igihumbi bari hariya buri mu ngorano ni ukuvuga hari ikinono ubucoba kugira ngo abo bantu byateye ubwoba kuko abo bantu hari icyo baba bazogenda gusa kadukeneye kumburira baraza kudushikiriza inyishu mu kiganiro amategeko ingene yagenze ingene bishuranye naho leta burundi hakaje muno munsi
ego reka icyo kibazo kibaze na ambasaderi Bizimana nawe nyine agira icyo atubwira iyo ngingo mwebwe mwayakiriye gute ibintu mwibaza ko byarayitumye nibi
ego murakoze cyane jewe iyo ngingo nk'abandi barundi batari bake sinayakiriye neza kuko icambere cyo mbona umengo bariko barasunzuguza abasoda bacu abasoda bakoze ibintu bitari bike kandi bakabikorana n'umutima bakitanga bagatanga ubuzima bwabo ubu rero iyo mbonye jewe biriko biragenda gutyo mbona umengo hamwe ibintu by'agasunzuguro kandi umurundi wese ahari yari bikwiye kumubabaza kuko n'abana b'igihugu n'abana bacu bateye iteka igihugu batera iteka n'amakungu ubu rero ntihari hageze ko babafata nabi hanyuma nibaza yuko abarundi twese twaje kwiye kubashyigikira ikibazo gikomeye ni uko abo bantu aho bari ni abana b'abarundi kandi ubu ntituzi murazi Somali ingene hameze ntituzi umutekano wabo ingene umeze ntituzi ingene babayeho ko UAFITENE yavuze ko batazosubira kubafasha ubu rero urumva n'ikibazo gikomeye cyane igihugu cyari gikwiye kwitaho rwose kandi nibaza ko biko birakorwa kugira ngo abana b'u Burundi ntibamererwe nabi mu mahanga iyo bagiye gufasha
leta y'u Burundi yari yasabye ko inama eka abakuru b'ibihugu inama nkuru ho tunganywa inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika kugira ngo basubire kuri iyo ngingo muri baza kwize ari ibintu bishoboka
nibaza ko byose bishoboka mugabo birafata umwanya kandi ngira ngo birasaba n'ubuhinga kuko iyo ngingo yari nzi ifatwa umuntu nibaza ko itafashwe giturumbuka kuko umuntu arazi ingene abasoda bacu bamerewe nabi bakamara amezi badahembwa mugabo bakaguma ku gikorwa cyabo bakaguma bacungereye umutekano w'abanyasomaliya hanyuma bakavuga ibyo kubatahana ku nguvu mwarumvise ingene byagenze ubu rero nibaza ko ari icyo gikorwa cyo kubagirira nabi kibandanya mugabo nibaza ko Uburundi natwe two hafatira icigwa hanyuma tukamenya ingene tubyifatamwo
Ambasaderi ndaruzaniye mwarakoze cyane rwose mashyirahamwe mpuzamakungu murazi ingeri ingingo zifatwa ibintu leta y'Uburundi isaba murabona ko bishoboka ko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika bosubiramwo ikabosubira ku ngingo bafashe igihugu ikutabandanya guha kugabanya igitigiri cy'abarundi cyanke abo barundi batangukanye bagasubiraga mu mirimo yabo
nina banibuka neza iyo nama muvuga ngiya yasabwe na seza w'u Burundi n'uwa Somalia bahuriye Bujumbura
yego
baba basabye inama y'abakuru b'ihugu bafise ingabo muri Amisoma izo rero nibaza ko bitashobotse kumbure gushika ubu sindabizi ariko se nibaza ko byo tumba icyo kibazo gikemuka kuko uhereye ku nyawe yafashwe n'inama nkuru ya ONU ni kuvuga yuko atamahera gukoresha abo bantu igihumbi akiriho kuva ku itariki bashinze sinumva rero ingene uyizo nk'amafaranga kuko yemeye ko abo bagabanywa ikibazo kiraho hagabanywa abarundi gusa kuko nababwiye twari dukwiye inkuru y'imvaho iva iwacu i Burundi bakatubwira ingene bagiye inama na OUA canke icyo yarabishuye kuva aho basabiye itariki 21 y'ukwezi kwa kabiri babishuye iki habiki uno munsi icyo ko kirongazo babwira tukabimenya naye ahandi ingingo zifatwa zanditse niho nakubwiye ngo kumbure twaba tuvuga amajambo kubera uko abantu bavuga twateza gukoresha ibyanditse na OUA n'ibyanditse na leta y'u Burundi ibyo nibaza yuko hari ikintu gihambaye abantu bakorera ko hari handitse iki ishu wiki hasigaye iki ariko biteze kindi ishu biteze icyo kiradusiga n'ubu rero
nkora
ku ishu nishura mugabo nibaza ko byanditse kumbure turaronka mu kiganiro hagati wo habasishwa abasirikari Burundi
Ego me tuyu tenshi tume se komuri kumwe bandanya kumbiriza radio hejwe ya America turi kumwe na Samuela muri Veneza
Iri Veneza
muri hega Samuela
Ah ndi kujumbura mu gihe cy'u Burundi
Na kandi kazina ninde
Nisigira imana Samuel
Ego duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turi ko tuvuga cyane cyane ku nteko abasitari igihumbi baracungira umutekano mu gihe cya Somalia b'abarundi batahukanywe kubandi basirikare bose batanzwe n'ibihugu byo muri Afrika twavuze igihugu cya Uganda, Ethiopia, Djibouti, eka na Kenya. Nduga ku ijambo ikibazo cy'imvi.
Ubwa mbere bwo twanze kubaramuka turamuka n'uwo mutumire.
N'abatumire babiri, nduga ku ijambo.
Ama imbere y'uko ngiye kukizagira, magenda basabe kuko gushika ku ya dijiga amerika na dijiga sabyumba ku mugugu cy'u Burundi bidasiye ku internet kumwe kimwe kiganiro niyo mwagiriwe mu ijambo byiza mwota mureka kumutira maka abanje kwishyurwa ari ikibazo aba yabajije
nta nshaka kumviriza ku metero 19.2 kuri short waves
Ndugu
kwijamba twari ndeba gusubize
Salamu rakoze habuga mbere byo bwo banza kuvuga ati za mbere bwo yuzo ya no banza kuvuga ati cyangwa leta y'u Burundi kuvuga ugambe muri kivuga n'ati kuvuga ati nimba ari ati nimba ari undi ngo ubu muri za Afrika kugira ngo cyose kandi ukafashe nuko boga nimba ari kwa yo twabanya ikuzuru tutambugiye uko mwese kuvuga ya gihugu cya Somalia kimo ingabo kiva mu bihugu bitandukanye mu gihe batofata nimba ari abasirikare igihumbi bakeneye kugabanya kugira ngo bagabanuke babagabangane bijya bihugu byose bifite ingabo muri Somalia bagasa bashaka kubakura ku Burundi nibaza ko ku Burundi kuba ari agasuzuguro kuko kubatekana ko Burundi ni ingabo yo nk'abatangero cyane nk'abantu menga ntibazisa batwaye ubwo rero iyo sirikare tebo ni mvuga ni mu gihe ako inama koko mara kuri kubagise igihugu n'imisango se inteko z'imisomali kugira ngo bishyize ibibazo bararekuye ibyo ngabo zigabanya ku bihugu ku impande zose ku bibi byose ko burundi ahubwo gota busaba cyangwa gota bukurayo ingabo zose dufiteyo muri Somalia kuko byabazerekana ko aragasuzuguro icyo ni cya mbere ama ubwira kabiri kandi batambuka kimugiye naho ingingo yoba yafashe harabanje hariho nk'amakosa usanga bagiriza nk'abasoda bari muri Somalia iyo bakogwa ku ruhande rw'Uburundi bakavuga iki umbure disipurine y'abasoda b'Abarundi bari muri Somalia yoba ari nke cyane kifashe neza ugereranije n'abandi basoda bo mu bindi bihugu ufate ko byo bari nk'ibihano byo babize aho naho Uburundi nibwo serigere mugabo kandi no nkavuga iki ingingo zose zofatwa n'uwo muryango zofatwa nabo kanama kaje by'umutekano ubumwe bwa Afurika izi ngingo zijya kuraba ntizirabe inyungu z'iki gihugu cyangwa ikindi cyane cyane barabe inyungu z'abanya gihugu ba Somalia mu kikubu bagiye kuko ingorane z'umutekano cyane cyane iyi mizi iri muri Somalia izima zica abantu
yego me murakoze Samuel mugume ku murongo tusabe abashinga ntahe turi kumwe bagice bakwishe ku bibazo biri mushikirije reka dutangure kuri umushinga ntahe Edouard Bizima
yego murakoze cyane nagomba nshimire Samuel ku byumviro byiwe hanyuma nkavuga nti mu bisanzwe ico dukwiye kumenya nuko ibihugu bifise ingabo muri amisome dukwiye kumenya yuko atari byo bifise uburyo bubikura handi kandi aho niho bica bigoranira cyane gose ibyo birashobora kuvuga biti twebwe dufashe ingingo mugabo abatanga amafaranga nabo bari aba Union Europeenne n'abandi bati natwe dufashe ibi mudafite amafaranga bica bigora hanyuma nibaza yuko ikibazo kinini kiri muri Union Africaine niho bigoraniye cyane ku buryo abantu badashobora kumvikana bakabafatisha ingingo zicanishamwo ibihugu bicanishamwo umuryango aho niho bigoreniye cyane hanyuma nibaza yuko abantu bokumba yuko abarundi batanse gutahana abasoda babo kuko icambere kizi imbere cyane cyane umutekano w'abasoda bacu aho bari hanyuma igihe bashaka kubatahana gucyo no kumenya yuko byashobora kugira ingaruka mbi ku mutekano w'abasigaye none Burundi bwari kwemera yuko ibyo bintu bishika nibaza yuko aho abarundi twohumvikanira hanyuma tuje dukora byose tugakora tumenya yuko abarundi arabana abasoda bacu bari hariya bategezwa gukingirwa hanyuma bagataha mu mahoro
ego meyeleka ambasadere ndaruzaniye namwe mugira ico muvuze ku byashikirijwe ibibazo byashikirijwe na Samuel mu kanya gato
nibaza ko mushya nta he Edouard Bizimana dishuye neza cyane abafise uburyo bagabanije amahera ya misom ku gitegiri c'igihumbi abashinga ingingo muri ya Afrikaine basanga abantu igihumbi bo bamuri basirikari b'u Burundi niho hari ikibazo aho ikibazo rero nababwiye nuko udafite ingene bagiye barikana kuva mu kwezi cumi na rimwe mu mwaka uheze gushika uno munsi kubwira tumenyene bagiye barishurana ndetse aho ibyo twumvise ku maradiyo kuva itariki 21 abarundi ba mbere batanguye gutaha baca bavuga yuko abakurikiye bagatandatu bagataha inyishu rero ntayo turaronka n'ubu bamwe cyangwa afite yishuye mugabo atansumira nuko bonu nenge de bandika makungu avuga ko uburundi bwa bwahavuye bwemera ko nabo batanze ndi ko ari byo
nibyo
nibyaba ari byo abarundi ni responsable bafashe ingingo ikomeye ku barundi babo ni le responsabilité kugira ngo bagire ingorane muri izo ngorane zihari bo hayira mu nyamugabo abana b'abarundi bari muri security hand uba bashinze ingingo nziza ko bataha bakabandanya bavugana ingenzi cyo cyaje cyo ni ishu mugabo ibotereranwa abasirikare igihumbi zihabaye banabi gusoma
ego me tubi butinje tubi se kamuri kamwe abandanya kumviriza radio ishu rya America turi kumwe na Laurent mwiwe neza
cyane
Laurent muratwumva
ndabumva cyane ndabumva
muri hehe
cewe ndi Burundi ndi a neza neza ngodi
ego kandi kazi na ninde
Bigirimana Laura
Bigirimana tuga ku ijambo kibazo cimwe no
bo ikibazo mwashibonye ariko Nibaone n'ashobora barabona ikijyaje yaneze kubera yuko ubonye amakungu yifatiye mu gahanga Burundi ngo ndagukwe gusukana ingabo z'igihugu gasubira mu gihugu cyabo kandi hari aba ibihugu birenga hafi bine byumvikana umengo imwe yene yanyasikene hakantu bako bakina ku Burundi cyangwa ndiye n'ikirero kubera iki mbere hose babanje gufata ingingo ngo abasirondi ntibahembwe bahembwe mu ntoki nk'abandi bandi n'abagahembwa n'amata yabo kandi bakorera igihugu icyo mbona ni uko ikibazo bakwiye kukiserera neza niyo amasaka y'igihumbi bova mu Burundi abakuru b'ibihugu banze bicare hamwe bakiganire ko ku buryo bose bava mu makote yose y'ibihugu icyo gihumbi kiravako ari uburyo naho bitangwa na NF NFN kubera icyapa bifata ku Burundi badashaka gufata ibindi bihugu cyangwa bakikaye benshi gusumba ibindi bihugu ni mukino wa politike ngaho bakwakina ku Burundi habari cyo tuvuga ko tuvuga Burundi bwa tuti abasirikare bashaka kugira ingorane bari yemeye bakagaruka ku mutekano ngaho muri Somalia ubutumwa bwayo bose hanyuma bagasaba mugiye gushiwacu
yangwa nasikia liyo murakoze loha ndigilimana lika mwushia na hii gamariere ndaguzani ichi mbro cha loha nuko ayo mashira hamwe vugangu shira hamwe jumwe bu Afrika ni jibi huku vizibu layo ziwa wiko wiki na politik akaba vuga kande ku nubu ndi ukwe gutaho kana abasikare bose bari mu gihugu cha Somalia izo ni nyishu cyangwa ico cimviro ni cimviro gifise ifatiro
cyo nibaza yuko gifatiye ku makuru gusa ahiyinda mu isi gifatiye ku ngingo iboneka nibaza ko abarundi kumbure hari ababivuze inzego zabivuze kubera gasapu kumbure ariko nibaza ko izindi ngingo nziza n'abatera gatsinzi n'abandi nibatahe kuko abo bantu kumbure hatse twobakeneye mu miti zonza izo tugora n'iyo ngingo nziza muri diplomasi iminsi yose bajya inama nibaza ko leta iri kurabikora ko yokoresha inama n'ingingo naho nyine zitera agatsinde ko gutera agatsinde amenye ko bigenda mu nyuma icyo cyumviro cy'abantu babwira leta mbire gutyo nibaza ko gifasha cyane ntigitore inishu kibazo turondera nibaza ko leta yobandanya ituma abayiserukira kuganira ivyo bintu y'ingene abantu bataha naye ahandi gutera agatsinde ndebo gira batego kugira gutino munsi amahere kubatahana yuvaye uno munsi burahe nabasigaye nikintu kigoye cyane gose batofata mu kirere birekere leta ituma abayiserukira baganire niyashaka kuri iyo ngingo yaronse byo kubikora ibikore mugabo ntidufatire ku makuru twumvise mu minsi ngo fatari uko kandi yagenze uko dushaka nibigenda uko mugabo uvuga uburyo nyine byogenda uhaguta mu rudubi abarongoye abasirikare b'abarundi kandi ibyo bazaba bibagora ariko ati mu rudubi rero tubasabe bandanye inama n'ingingo na yo afiten bafashanye barabe ko bashyika ku nyishu zomoye mugabo icyo nagomba ni uko batosereranwa abo bantu igihumbi ntibabatereranwe batagira kepo cya ruguru hariya muri Somalia
ego me namwe ambasadere Bizimana mu gihe cyo muvuze ko byashikijwe na Laurent Bigirimana yashikije ibyumviro bibiri eka akabavuga ko ishyamwe rya Buraya ishyamwe y'umwe bwa Afrika bishobora kuba byafashe inyigo ya politiki ku Burundi akabavuga kandi ko n'u Burundi bwari bukwiye gutahukana abasirikare bose basigaye mu gihugu cya Somalia duga ku ijambo ibyumviro byo mubibona gute
ego murakoze cyane Laurent lakoze ku byumviro atanze nagomba nsubire ku cumushinga ntahe gamariera avuze nukuri abana b'abarundi ntibatereranwe hanyuma ibiganiro bibandanye baje inama n'ingingo ngira ngo umuti uzoboneka hanyuma kuri ico yavuze bya bakinya politike ku bana bacu nibyo harimo mbere n'ugutotezwa ku Burundi ntibitanguye ubu nibaza ko ari byabandanije kuko uravye nabivuze ubwa mbere ingene banse kubahemba bakabafata nabi mugabo bakaguma ku kazi hanyuma n'ubu nibaza ko ari byo bibandanya hanyuma bikaherekana cyane cyane yuko New Africaine ifite ibibazo idashobora gutorera inyishu idashobora gufata ingingo ifashe ingingo naho usanga yakoreshejwe mbere ngira ngo nuworaba neza ntihoburamwo abahora uruhara rw'abahora batwara inyo africaine kuko twaragiye turabona ingene byagiye biragenda mu bibazo Burundi bwagize
ariko kuvuze abahora batwara inyo africaine mu shaka kuvuga abande
abahora batwara inyo africaine murabizi ko ha ubu baheruka guhana hana ubutegetsi Egypte ikaba ariyo heruka kusubirira u Rwanda rwahora rutwara donc nibaza yuko aho hose umuntu ashobora kwaronderera ibyiyumviro kugira atahure neza kuko uravye Conseil de sécurité yafashe ico iyo ngingo ntiyavuze iki wewe Burundi twara tahana abantu igihumbi canke wewe Uganda tahana abantu igihumbi yavuze muri rusangi hanyuma kubona rero commission ya paix sécurité ya Union africaine icifata iyo ngingo gucyo oiga igaca ivuga ko ari abarundi gusa mucamwumva ko harimo kameme ikintu kigoye kandi giteye amakenga abarundi twaje kwiye kwicarira tugatahura hanyuma tukamonya tukamenya ingene tubyifatamo
tubiyutse inshuti mwese ko muri kamera abandanye kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Innocent
ndi muri Tanzania gusa ndambera ku Sudan merere
akandi kazina ninde
Ndakumana
murafiki ibaza murafiki icyumviro
icyumviro kujyanye kujyanye no gutahukana abarya basirikare igihumbi bo muri amisiyoni yegukiriya Burundi kujyanye umwanya umwe navuga ati basirikare bisizeyo kuze kwa imyafikeni na sezini kuko uri kuraraba n'abategetsi bamwe mu Burundi babafite mu ruhara kigute kuko perezida Maier niho hari kugurugwa permanence nationale ya CNR umugambi mushasha yagatogwa aheruka gushinga ama wihweje ku itete uburongoye muri ya Bujumbura yashoboye kumwandikira yavuze ati kumva z'umutekano muke ibikorwa mwa mwategekanize kurangura ntibibaye kuri ibyo benshi nibaza ati ninda koko
ariko ibyo bibazo bibiri biratandukanye Innocent
ego oya urazi igituma bidatandukanye kuko leta y'u Burundi yo ivuga ati nta kuntu abo basirikare botahukanwa bose ingingo yafatira igihugu kimwe ariko biratandukanye n'izindi leta nka muri Uganda ariko yaraba ati wase politiki ihari isa nk'ibindi bihugu bifite ingabo muri Somalia si cyo kimwe si wase politiki cyangwa sekiritere si cyo kimwe n'ibiri mu Burundi nimara mvuga ati leta y'u Burundi nireke guharira kuko rimwe na rimwe nabo nyine babifitamo uruhara kuri iyo tahukano kuko arazo amakete abarongoye ibihugu bamwe bandika ngo umutekano muke umutekano muke nicyo gituma jye navuga ko ibyo birasiza kwariti yuko iyo desizi yashaka gucaho ivuga ati aba bantu nibagende nabo babanze bagarukana umutekano mu gihugu cy'iwawe
yego reka icyo cyimbo cyawe tugisangire n'abashinganahe twatumiye ambasaderi Gamaliel Danzaniye cyimbo cya Innocent ngenda kumwe navuga ati ahubwo iyo ngingo ni ingingo nyayo kuko hari ibibazo by'umutekano mu Burundi icyo cyimbo cyiwe mu kibona gute
tubatse mu byiviro byinshi kuko umwe wese aje bice yumvira avuga ikimubaje ku mutima kumbure ari kidituma bataha byaranditswe byabashobora gutaha bitanditswe kuko tutabimenye gusa byaranditswe ahantu uko harondera bakabibona nicyo kibazo cyerekeye ko badahembwa ninde atabahinza z'abarundi ndabitegera nabyo nyine ninde ko yareka guhemba z'abarundi bari gukana none ni kuki batahembwa ibyo byose ni ibibazo tutaronze inyishu kandi nibaza ko mu kindi kiganiro twovugana n'ababishinzwe muri leta bakaba ari bavuga inkuru y'imvaho abantu bafatirako itereka abanyagihugu ngo bashyire nk'ibyo biyumviro byabo bituma bihumbya abandi kuko byabaye bigatuma bigora n'ingene babandanya babyanira kubikurikira nagomba gusaba rero yuko n'ubu icyo kibazo tukirekera leta y'u Burundi ikabivugana na oua kugira ejo kumbure yataha ibihumbi bine bindi bikurikira ku mbiza cyanke ngo bareke abo bantu igihumbi mukangaratete oua itabashinzwe ubu n'ubutabashinzwe ntibishoboka ibyo rero ni responsabilite ya leta y'u Burundi zibatera mabana w'ubundi mibiri
yego be
kuri kana zabye gusana ya handi uretse muhete ngo yumvire cyari kimugoye abo kumbure ni kubera ico bizakumbure rero birahubye abanyagihugu kubyumva kandi oriwa nibaza ko yabyanditse bose ababishinzwe rero ko batanga inshuyimba ho ku banyagihugu nibare kuba ari we wese ngo avuga ko yibaza ibyo n'abana b'ubundi bofatwa mu gihugu
yego be namwe yamba
yambaye cyane rwose umwe wese ubwiye yavugije yipfuza twaba twubaka ibintu byinshi cyane rwose bitajanye kumbure nico turondera iteka ry'abarundi mu makungu iteka ry'uburundi mu makungu iteka ry'abasirikare b'abarundi mu makungu kibaje hasi cyane ngo he babandi bahora baraba amahoro bavuze aho baje
yego me kaza ko leto bigi ambassadeur Edouard Bizimana kuri cyo cyumvire cyane no sa ngira kuma navuga ko ahubwo iyo ngingo ari ngingo nyayo kandi akavuga ko uruhara runini uri kuri leta y'u Burundi n'umutekano muke uharangwa
yewe nibaza ko umuntu ko yavuze kimwe wadi cyambu cha ambassadeur ndaruzaniye kuko nibaza ko ya nta naho bisa bisana n'ibyo turiko turavuga jewe simbona ico no guhishura kuko yafatanije ya ibintu bigasa atana hamwe bihuriye hanyuma ahubwo ico novuga nuko binyibukije abantu nabonye bandika ku mbuga za internet bavuga ngo inkono yibumba ngo n'inkono yicuma donc bavuga ibyo bintu by'u Burundi nibaza ko ibyo bintu byo gusibya byo gutuka abasirikare bacu igisirikare cyacu n'urwego rukwiye kubahwa hanyuma n'ukuri tukabashyigikira mu bikorwa barimo tukabifuriza yuko botaha amahoro hanyuma ibisigaye navyo ngira ngo ibiganiro bizo hazoboneka uburyo bwo gukemura ibibazo byaba bihari.
Yego me twibutse cyo twese ko muri abandanya kubiza iradio hejwe ya America turi kumwe na Patrick muri Veneza.
Muri Veneza
Patrick muri he?
Bwoje mu Burundi mu Burundi.
Ya kandi kaza ninde?
Minani
duga ku jambo kibazo cyimbi.
Aje cyimbi nani fiste. Bavuga ibintu ariko mumenga imwe mikino sinzi ko mikino politiki ariko gukinira ku bantu kuko batumvikanye bisha gutera ikindi kibazo ariko kuri Somalia ariko ibihugu byacu nibaza ya ngingo ya nasiyonzi niyafashe muraba ko ikwiriye gusumba ko abantu atabutana amajambo mengo ntibabyumva kimwe yego abantu bakaraba ko ntibabyumvikana kugira ngo byose bigende neza kuko batabiraze neza bisha gutera ibindi bibazo mu nyuma uko murabona ibihugu byacu byafrika bya mu ntambara ejo dushaka kubakina tayo nabo bakadukenera ahandi biko bibagenda guta rero nibaza kutabiziza buraba ari inyosikene cyangwa nasiyonzini n'aba baperezida b'ibihugu byacu byafrika bakaraba ko ubisobanuye kagenda neza kuko bazi nko politike naho nyene ariko usanga bitagenze neza ko umba batanga kutanamwo za nyafrikene barabyabayirongoye kucimengo ni gutera n'amajambo rero byiza byo itsimba tana nayo mfise nuko boja hamwe bakumvikana bakaraba icyo batiza kugira ngo na Somalia nyene yari ifite agahengo ntabyo isa kugira izindi ngorane
murakoze Patrick Minani icyo ni kimubiro abashinganye twatumye bose bashikirije ko hakwiye kuba umwumvikano ariko nagomba ngaruke ku kibazo kivuga ko hari nk'amakete cyangwa insiguro nk'iryo shyirahamwe ryo bajya rahaye u Burundi ambassadeur Edouard Bizimana mu gihe ho warabonetse insiguro ariko izo nsiguro gushika ubu ntazo tuzi murabona ko hoba insiguro zotuma abarundi bonyene aribo batahuka izo nsiguro zabaze ari nkizihe uko muyaza
oya jewe nta nibaza ko atansiguro nta siguro ihari kuko iyo siguro yari byategezwa kwisunga ingingo yafashwe na Conseil de Securite hanyuma ivuga yuko ingabo zose ibihugu byose bizogabanya ku buryo atari igihugu kimwe kiba biraba byonyene hanyuma icyo gihe rero ngira ngo warindira ngira ngo akaraba mu minsi iza ko ibindi bihugu navyo bazogira uko nyene hanyuma ngira ngo niho umuntu bazoca amenya intumbero neza yobiha
yego me ambassador nzaruzaniye ico kibazo nyene ico insiguro ishobora kuba yarabaye nivyo koko ariko kubwanyu hari insiguro yotuma arabasikaye bonyene babarundi batahukana
sinzi insiguro sinoyi ajewe zirere nyene kuko izo ni bintu byerekeye intwaro y'abasirikare ba uyuwa bari muri Somali hari hiyo bibishinzwe bishobora gukora bitandika bishoboka Uriyo ni bishoboka biranditse rera ahantu inumba igituma bidashika izo rero nibyo leta ikwiye gufatirako ikishuri byanditse kandi byabaye kera ubu rero mugabo icyihuse ko oyuwa itemeye ko amajana atandatu agumayo abo bantu bari hehe bagira iki babaho gute bazotaha gute ikibazo cyihuta sinzi nase kuvuga ibintu by'amakuru kuri Facebook gusa n'ibindi nibaza ko umushinzwe ingabo z'u Burundi yigeze kwishyura mu minsi iheze umenye nari numvise ko bavuze ko abo bantu botaha kubwanje usanga batafite aho basigara hariya ngo bahembe babeho ku buzima botaha akabandanya ikiganiro na muri diplomasi n'u Burundi na oyuwa mugabo n'ukuri ndasabye encore une fois ntibaterateranwe abasirikare biragoye cyane rwose byaba bizanye ingorane n'izindi zigoye gusumba ibyo turimo ibyo byaba ibyo byiza n'ayahandi uko nibaza kumbure mubaze muri leta ibindi biganiro twashobora kuvugana twumvise n'izindi zanditse byagenze n'ingene bishuranye n'ayahandi kuyumvira uko byibaza bituma utuma abantu batumva ibyo uri kuravuga nizo natinye rero yuko nohava kumbure mvuga ibyiyumviro ataho bifatiye kumbure bigatuma utabizi Burundi yemerejwe ngo deho nibyozo kandi atayi
mu makuru intangamara twatanze nuko mu nyuma abasirikare leta y'u Burundi yemeye ko nabo basirikare bandi bari bahawe amategeko yo kuguma muri Somalia bazotahuka leta rero nibaza ko iyo ngingo yamaze kwiyemera ikayahinduye ingingo yari yafashe kusaba ko bogumayo zoni ibintu nibaza ko byatangajwe mu ndwi iheze tubibutse kandi ko mubandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Desire muri Beneza
iriwe
muri ga Desire
ni Bujumbura mu Burundi
ya kandi kazina ninde
mukundwa
murasikiye mu biro turi ko tuvuga ku basirikare b'Abarundi bacungira umutekano mu gihugu cya Somalia bazotahukanwa igihumbi
ego ndiko ndabyumva ndafite icyo nashikiriza n'ibibazo nabaza abatumire mugabo reka manye icyo nashikirije
yego
dewe ubwa mbere nabaza ngateza ingabo z'Abarundi bo bashoboye kugira icyo bakoze barafasha Somalia ukuntu Al-Shabaab yari yaragize ikirikimbiro ry'ubugizi bwa nabi icyo gihugu hanyuma mugabo ndamenye ko na muri Afrika ibyo abantu bakora kenshi usanga guhabwa gashimwe kenshi bigoye ahubwo gushimira bifuzamo no gufata nabi gutomba agaciro k'ibintu baba wakoze je rero mvuga nti uno munsi urabye ibyo basada b'Abarundi bakoze muri Somalia yaza ko n'ishyirahamwe rya Buraya ryatanga uburyo mu kugira ibikoresho mu kubaho n'ibindi rirakenguruka ibyiza bakoze mvuga rero ikibabaje ni kimwe mbega nimbonyabaki ni guca gusikusi ndatahura neza nimbonyabaki yatumye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya rifata inkingo na cyane cyane inkingo zitangiye zirafata ahigaruka ku inkoshi na cyane cyane abasada b'Abarundi bari muri Somalia je rero mvuga nti kandi nimba ari uko biri bikaba bigaruka bituka ku matati twibaza ko bari hagati ya leta n'iryo shyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya nimba ayo matati yotorerwa umuti kugira abasirikare bari muri Somalia bagume habuze iki kugira ngo umuti uboneke hanyuma je rero mvuga nti ko ndabaza ikindi kibazo nimba leta ataki na kimihomba kuri abasirikare muri Somalia kuko nimba ibibazo bizokwaduka bishyiriye Afurika y'ubuseruko nawe ni ukugira ibizo dushyikire Burundi nibaza ko tuzakwihagaze ko twakwipanze mu gihe Uganda n'u Rwanda na Kenya batabahaye inzira mbega nimba tashe duhomba muri leta y'u Burundi habuze iki kugira ngo nabo basirikare 400,000 baca basigarayo nabo nyine bakuru amatrabe ubu buri umwe bwa Buraya ko umugambi bwari bufite gushika ko bugomba kubushika ko rero ndakenguruka mvuga nti vrema nibyo haba bituma abantu bavuga amajambo menshi ugasanga bamwe bagomba guteranya abana bariya ukamenga abandi babaye ntambamye kumenga baje bafashe ingingo wosanga bakabavuga ngo no Rwanda rwagiye hejuru kugira ngo ibyo bifate nk'ingingo mugabo ugasanga ahubwo ni ishyamba ry'ubwoya bwa burayi rufite inyungu bwa ariko baronda mu icyo gihugu cyane ubona ko bwa inyungu bwa ariko nda mu Burundi mugabo akora ko barundi ashaka gufata inyungu izo cyangwa ziri bigatuma dushaka guhuriza ku kintu kimwe cyangwa 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 aho rero ni batari kunda kuti ngosha barundi cyo mbona cyacu mu tumaji bafatirano ku barundi bonyene abarundi bakabona cyacu ariko barahomba yo je mvuga ndi uyu namashinga mateka yabo yivuga tuti bose ni bavanwe ahubwo reta bakore bose ama turabe tomari ishizo kungo kandi ishizo mba kuri ku Burundi
murakoze Desire mukundo nkuko abatumire babishikije ngaha iziyumviro z'abantu z'iyumviro byinshi cyane gose byo byimviro byo kuhashora ko ari ishyamwe rya buraya ryafashe rifitana ingwane n'u Burundi ivyo ni iziyumviro z'umuntu kugatwa kiwe tutaramenya insiguro yatanzwe izo n'ibibazo tudashora reka gushingira intahe ngaha muri radio ijwi rya Amerika ariko reka mpakanya abatumire bacu bagira icyo bavuze ku bishikijwe na Desire Mukundwa reka dutange kuri mwebwe musiye ntahe Edouard Bizimana
yego murakoze cyane ndashimiye Desire ku byumviro byiwe hanyuma nagomba nsubiremo mvuge nti mu bisanzwe barundi ntibanse gutahana abasoda babo icambere kije imbere n'umutekano wabo abo bataha hanyuma n'abasigayeyo mbega iyo baca bataha uko nyene aho bari bavuye hasiga haba hasigaye ikibanza basigaye bari bacunze coba carimwo bande ico kibanza naco abasigayeyo bari guca bavifatamwo gute batararonka ababasubirira naho nibyo bibazo naho cyane cyane barundi dushaka kubyumvira ni cyane cyane ku mutekano wabo bantu abasoda bacu kugira ngo ntibataha igihuti hanyuma bahabe bagira ingorane n'abasigaye bagira ingorane nibaza ko ari icyo gikuru cyane cyane abarundi bose kumva ibisigaye nabyo nibaza ko ntawo kwanka gutahiwe hanyuma ikindi kibazo nashaka kugira ngo ikindi cyiyumviro abantu batumve neza ni byiyumviro umuntu aba ariko aratanga ingene yumvira kugira atange umuco mbega aba Somalia bara harageze ko bashobora kwicungira umutekano wonyene Conseil de Sécurité des Nations Unies yoba yaramaze kubona yuko ingabo za Somalia zimaze kwiremarema kugira ngo zishobore kwicungira umutekano naho cyane cyane ngira ngo twoza turiyumvira ibyumviro ni byinshi muravyumva umwe wese abyumva ko abivuka uko abyumva byumvira
yego me ambassador ndaruzaniye namwe ku cyumviro cyashikijwe na Desire Mukundwa mu duge ku ijambo
nagira Desire Mukundwa amuze ko yibaza ndumva nishaka afise yo uko ni igihugu ciwe ariko siko bigenda ko bigenda mu migenderanire na bivuze gitangura muri diplomasi ntibatera agatsinde boje inama bituma haba ambasaderi bakavugana ntibareke kuvugana na gatoyo kibazo cy'abasirikare no hantu ya leta ahubwo mivugana na Union Africaine kandi ho mwavuze yuko ikibazo cy'amajana atandatu basigaye kuba cyaronse nyinshi uko bataha ingene bataha rero ntibikinda bamugabo nibaza ko leta yagize neza cyane rwose ko bataha ariko ntiyoreka kubandanya ivugana na Union Africaine kumbure hari aho yohava yumvirizwa bagasubirayo mugabo mutera gatsinde kuko tuzohava dutenya Union Africaine mu bindi bintu ibyo nibyo nibyo nagomba kuvuga n'ahandi nka jewe nishuye nk'ivyo bintu ugira ati burya arabizi muri yone niko bigenda yarabibonye kera siko bigenda na gatoyi uko bigenda baravyandika bakandikiranira bagasubiramo akamanama n'ayandi ni Burundi rero no kugenza gutyo abavire bacu bakabikora hanyuma leta ikabandanya ko yishuye kuri icyo n'ibindi bizokurikira mugabo ireke gutera agatsinde igira inama n'ingingo na Union Africaine ku neza y'umutekano wo muri Somalia w'abarundi no guterera inama nkuru ya Afurika ingene yunganira umutekano muri Somalia rero bwoganganya mu biganiro ibyo bana mu gutera agatsinde ngo mbere n'abandi bakuyeyo kandi sizi nuko byokorwa kubakurayo
murakoze turi kuto muri ko murabandanya kumviza radio hejuru ya Amerika turi kumwe na Remy muri we neza
yego miriwe
muri hega Remy
ndarumva
muri hehe
ndi
Bujumbura ni Bujumburi Burundi.
Akandi kazina ninde?
Kwizera.
Kwizera duga kwijambo kibazo cy'imbiro.
Ego ibi bintu twese twibonye byarutangaje. Turabye ukuntu ingabo z'u Burundi zagerageje kwitanga ku mu gihe muri Somalia itari yoroshye, bamwe bakahasiga amagara abandi bakavana inkomere, ariko bakaza kugera igihe tukunda gusezererwa nk'aho umengo ni ikosa ryakoze ku rubuga rw'intambara. Ibintu byateye amakenga abantu benshi, ukuntu bamwe mu batwari dutangiye urugamba dukurwamo abandi bagasigara. By'ukuri abantu bari ku muri apere exterieur bakwiye kubikurikirana cyane bakamenya impamvu biba, kuko nta vetisema nimwe yigeze iboneka ku ngabo z'u Burundi bavuge ati ingabo z'u Burundi zananiwe cyangwa zitwaye nabi. Nta kintu kimwe kigeze kivugwa, ariko ukaza ubona kugitema abantu ngo nimutahe, ngo turindwa mutahane, abandi bagasigara ku rugo rw'intambara, yerekana ko hariho ikintu cy'akarenganyo ku ngabo z'u Burundi. N'ahandi ho yaba ari politiki yo gusubiza abandi bose inyuma, bari gufata ingabo zike mu z'u Burundi, ingabo zike mu za Uganda, bagafata mu za Djibouti, bagafata mu za Ethiopia, bagafata mu za Kenya, hanyuma bakagenda bagafanya ku bihugu byose. Ariko bafashe ngo banze birukane bamwe, yerekana ko ari kindi kintu kibyihishe inyuma. Nicyo kintu dukeneye kumenya, abantu icyo gihe babikurikirana bikurikanire hafi, hanyuma tumenye impamvu twese tuva muri Somalia abandi basigaye. Bisa byerekana ko ari ikindi kintu kibyihishe inyuma umuntu akwiye gukurikirana cyane. Ibyo niko ndabibona.
Yego, reka tuhe ijambo umukeneye Ambasaderi Bizimana agira icyo avuze ku cyumviro mushikirije.
Yego, ndamushimiye Kwizera ku cyumviro ciwe. Ngira ngo twese turazi ko iyo ngingo itafashe kubera abarundi bakoze nabi cyangwa bakoze amakosa. Ibyumviro twatanze ibyumviro bitari bike, bimwe bishobora kuba byo, ibindi bintu bibe byo. Hanyuma ngira ngo nk'uko nari nabivuze, ngira ngo waza akarindira gatoya agatenyenya akaraba ko ejo cyangwa hirya y'ejo hari igihumbi cy'abasirikare b'Abaganda bazotahanwa, igihumbi cy'aba Ethiopia bazotahanwa. Hanyuma bibandanije bigenda gutyo, ngira ngo twohatorera icigwa, bitagenze gutyo naho nyine tuzohatorera icigwa. Murakoze.
Ego, me ambasaderi ndabuzaniye namwe ku cyumviro cyashikirijwe na Remi Kwizera, avuga ko ikakurungika ingabo z'abarundi igihumbi bonyine ari akarenganyo ku barundi. Duga ku ijambo.
Iryo ni ishavu ry'umuntu agiye atari iwacu niko kibaje bonyine, kuko nababwiye ubutegetsi intwaro ya gisirikare cya amison itwarwa muri Union Africaine biranditse. Rero nicyo cyatugoye, ndasabye n'ubu nimwagira ikindi kiganiro ufise ububasha muri leta kubitubwira, tubwire ibyanditse tubafashe kubyiyumvira. Mugabo dushobora guhera kubyo twiyumvira udufatishe ingingo ntibishoboka, niho byatugoye. Biranditse ko byanditse, rero nibaza ko n'uwemeje yuko ingabo zigiye amajanza zitaha yafatiye ku byanditse. Nibaza yuko rero ibyo twabikennye murabaza kumbure muri Leta Major Busubari ya Cange mu Bushirangazi, ariko tutamenye ibyanditse tuhava duta mu rudubi abatwumviriza. Sinoshima kubivuga ko kuko niho abavuga kumbura ibitajanye n'ibyo bari bumvikanye mu nzandiko zabaye hagati ya Leta na Union Africaine.
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose, tuzobandanya kuyaga. Eka nawe wategetsi tuzogerageza tubasabe insiguro, cyane cyane ko hashobora kuba hari ibintu byanditse bobo uba bafise. Ariko mu kurindira, reka duhe n'ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe ngaha. Guillaume, mwiriwe neza? Guillaume, muratwumva? Egera telefone cyane, muratwumva Guillaume?
Ego, ndabumva. Bizaho,
muri hehe?
Turi mu Kirundo.
Mu Kirundo. Kandi kazana ninde?
Sabushimike.
Sabushimike, duga ku ijambo kibazo cy'imbiro.
Je yari vuze anashaka gutera.
Yego,
ibijyanye n'izo ngabo zirukayo.
Yego,
nukuri ikanyeretse byashyira uko byashyitse, nayo nta kundi ntabwo twogenza twokwihangana. Hama rero nk'akabazo nagira cyo mbaza abo batumire, none mbega se kugira birukane izo ngabo z'u Burundi zonyine hariyo bijya bihugu birenga bijya yoba none ubwa mbere mu kugenda yahari amategeko babarishinze mu kugabanya ko bazotwara mu gihugu cyose bakirukanya rimwe n'izo ngabo z'igihumbi nuko birukanye igihumbi cyangwa se n'igiturumbu kabyaba se nawe nkabyo bari bazi sanabone abateze baba bazi gusa nabo borekama mu nyuma babanje kubasigurira igitumbu nukuri kindi gihe kabisa babisaba nyine nabo nibihangane nabo abandi basigayeyo bagume bifashe mu mugongo kuko ingabo z'u Burundi zirashoboye nibazireke cyangwa baba imwe yagikoye ko ariko zoba zishoboye cyane rwose naye hariho n'umuntu yigeze kuvuga ati ni kubera ngo mu mutekano mu Burundi bitameze neza uwo muntu nuko agiye namwumvise yabivuze atari mu gihugu cy'u Burundi abisa yaba yihenze cyane rwose sinzi mugabo imvo yaba yashatse kubivuga bo murakoze
murakoze Guillaume sabushimike mukanya abashinga ntahe turi kumwe baragerageza bace ibya nino ikibazo mubaje ariko n'ikibazo nibaza ko kibagohora nabo gene ariko imbere yawe ka duhe ijambo shadow muri beneza
muri beneza
muri hega shadow
muri minute sha gambia
murakurikirana radio ijwi rya Amerika muri Gambia
yego
ni byiza cyane rwose mu akandi kazi ninde ego me duga ku ijambo ikibazo cy'imbuyo turi kumwe n'abashinga ntaye babiri ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye na ambassadeur Edouard Bizimana ku kibazo cy'abasirikare b'abarundi igihumbi bazotahukanwa bakavanwa mu gihugu cya Somalia aho bari kwacungira umutekano duga ku ijambo
yego byo nk'uko na Nadia yanditse
yego
nagateka kuba twari ngitse ingabo z'igihugu zikaza mu gihugu cya Jamii cya Somalia bagiye kugaruka n'umutekano nk'uko natwe bari badufashije mu gihe twari mu bihe bigoye amakuru yari yadufashije kugaruka ingabo zayo mu gihugu cy'u Burundi ariko mu gihe atanyungu uri Bujumbura uri uko yatwara i Bujumbura abironka mwo kuyinagihugu mu kumusoda yagiye gutanga ubuzima bwiwe akagenda gucungura umutekano w'abasomaliya mu gihe babisabwe yuko babakurayo atatabye kuvuga ngo aba bantu ngo ntibahembwe gusa umusoda icyo ari cyose arahembwa mu gihe akazi kiwe gaheze arabayo hama akajya mu gihugu kiwe agakora umutekano kuko naho iyo ajya mu gihugu kiwe aguma ku kazi si kuvuga ko bamukuye muri Somalia ajya agaruka mu gihugu kiwe abura akazi ibyo ni byo byo none kuko niho iyo cyaho agashomeri kuri uwo musirikare rero abategetsi b'Ubujumbura ako gasabwe berekanye twabonye berekanye bakerekanye kubera hari inyungu bazigaye niba tubwire neza badusigurire twebwe abanyagihugu bato batabarebere inyungu bakubayo muri bize bajya abantu ku musoda yagenda muri Somalia kuko bariko baravuga ku basoda igihumbi hariho abasoda bangana iki muri Somalia nimba bagara mu gihumbi byari dufite ibihumbi bitandatu
ego
murabyo bihumbi baronka akarusho kangahe batubwire yakora icyo ayo mahera baronka yako karusho yakora iki mu gihugu batubwire tubwire nabyo dutwaye tutari tuzi icyo ayo mahera yakora
ego me murakoze murakoze musiyana hi shadow reka ndabona kibazo cha shadow ari kumenya igituma reka nyungu abatetsi Burundi bari bafite muri abo basirikare ko bafite agashavu ni kibazo cha Guillaume sabushimike abashinga ntahe turi kumwe barazishwa mu kanya ariko ndabona n'akanya kare ko karatujana hari umunywanyi twemereye ijambo reka nawe nyine tubanze turi mu Claude muri neza Claude matumba Claude ndabona atari hafi reka rero abashinga ntahe twatumiye bagira icyo bavuze kuri yashikirijwe na Guillaume Sabushibiki hamwe na Shadow duga ku ijambo ambassadeur Gamaliel ndabazani
cyo umushahara yavuze ubwa mbere singitegera neza
Shadow ashaka kumenya igituma niba hari amateko yarenzwe mu kugira ngo abasirikare b'u Burundi baratahukanywe kandi batanabimenyeshejwe mbere
ngira ngo twohava turinga karimbi ese ko yarenzwe nuko nababwiye ndi ibishoboka yuko abantu muri ni Afrika na ONU batata cyanditse ibishoboka biranditse rwotabize icyo nasabye yuko kumbura ibiganiro bikurikira umuntu abirekuriwe muri leta yo dufasha kumenya ibyanditse kugira dufashe kwiyumvira iyo kibazo cyose umuti kizotora umuti abo ba leta y'u Burundi bandanije ivugana neza mu mateka y'imigenderanire na Union Africaine kubasize basigayeyo cyangwa abandi bosubirayo icyo navuze ko jewe no hanuraho gitoba guterana gatsinde n'izo nama mpuza makungu ni mbona ko zoduha inyishu zoduteza imbere na gatoyi ni ukugerageza kubandanya hari abantu bahemberwa ico b'abadiplomate kubandanya bavugana niyo niyo n'izo organisation international kugira ngo habe inyishu yumvikanywe ko ku neza y'amahoro muri Somalia no ku neza y'abasirikare bava mu bihugu bijya gufasha kurongera amahoro hari ibyo nibaza yuko iyo nzira ariyo yonyine ishobora gutorera umuti n'ayahandi ngira ngo reka abasoda batashe Burundi si bake kuva bitangura bahora bakura nko gusa ubu rero si umusirikare ngo kwangira gutaha yageze gutaha ni ukubaza imyene bosubirizayo abandi izoca mu nama n'ingingo gusa Union Africaine nta gatsindi gashoboka nibyo nagomba kuvuga ngira mu gihano kizokurikira tumaze kuzongeza nka hatatu tukabisoma nakwiyumvira ingene byogenda neza kugira inyungu z'igihugu zibandanye zibaho mugabo cyane cyane iteka ry'u Burundi makungu
yegome ambasador Bizimana namwe mu gice muvuze kwishikirijwe na Guillaume Sabushimike na Shadow Guillaume ibaza niba hari amateko yararinzwe kana Shadow nawe nyene vuga ku kibazo cyane cyane caba abashobora kuba bafite inyungu mu gihugu cyo muri leta y'u Burundi bafite inyungu mu bibera mu gihugu cya Somalia vuga ku ijambo
ego murakoze cyane nabo mashimire abanywanyi Guillaume na Jado hanyuma ngira ngo kibazo cya Guillaume twari twakivuze ko avuga ati kubera ikabarundi nibaza ko twakivuze ko bihagije ni byumvira abantu baza baratanga mugabo twomenya yuko Conseil de Sécurité yatanze intumbero ivuga iki ikiringo kiniki dutekereza ko bazaba twagabanije abasoda ba amisho muri Somalia ku giti kibikingana gutya hanyuma Conseil de Pedro Sécurité nayo ngira ngo muri Union Africaine nibo baraba ingene bashira mu ngiro iyo ngingo yo gushira mu ngiro rero niho havuye ibyo bibazo niho ngira ngo batasiguriye abarundi bikwiye kugira ngo twese tuvyumve
ndumva telefone ya ambasador isani cyitse mu gusozera ambasador ndaruzaniye nashaka mutubwiye niba mubona hari ingaruka mbi zizoba cyane cyane ku basirikare b'u Burundi basigaye mu gikorwa cyo gucungira umutekano mu gihugu cya Somalia nyuma yaho iyo ngingo ifatiwe
iyo nibaza yuko abasirikare basigayeyo bari mu rwi rw'abasirikare ba Union Africaine Union Africaine ibafasha kugira ngo umutekano wabo duhungabane aba na gatoyi imbona icyogora kuko aho bahora aba icyo gihumbi cyahora Union Africaine izobara uburyo haba abandi bahaba baba basomali cyangwa abandi mugabo hari amategeko sinibaza ko basigayeyo bafite ingorane gusumba igihe abanaje bakora akazi kabo neza kandi baza ko bishoboka bahora bakorana neza cyane bakabashima nta kibazo numva cyobambaye Union Africaine kibona nibaza ko izobibandanya bwanje
ego me ambassadeur ndaruzaniye ndabashimiye cyane bose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire ndabashimiye namwe ambassadeur Edouard Bizimana turashimiye abanywanyi radio kishwe y'America bose bashikije ibyumviro byabo turashimiye ingenieur McLean yadufashije mu bwa bw'ivyuma twadushimiye na Fatukarara yadufashije kugiranya ikiganiro turashimiye inshuti mwese mwaduteze amatwi turabifuje kandi amahoro n'umugoroba mwiza mwese
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru yacu n'ibiganiro birabandanye.